Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Bari kumwe na Fidele Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Uzoba yandikishije kwigisha oya akaba afite ibyemeza ko yandikishije ni kuri uramureka yigishe
Uwo ni umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu Burundi Pascal Barandagiye asobanura ku muntu asoba yemerewe kwigisha ku banyagihugu bategerezwa gutora muri kamara mpaka mu kwezi kwa gatanu. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye kuri iyi saha turagaruka ko mu kanya gato. Reka duhere ku makuru yo hirya no hino ariko aravugwa muri iki gihe yakurikiranywe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Oriane,
murakoze cyane. Fidele Niyongabo muri aka kanya umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yiteguriye kurangiza urugendo rwiwe muri Afrika no kugaruka i Washington DC mu maguru masha umunsi umwe imbere y'igihe cyari gitegekanijwe ko agaruka, byatangajwe na Stephen Goldstein amwunganiriza. Tillerson ategerezwa kuza kwitaba ikibazo cya Korea ya Ruguru nyuma yaho Perezida Donald Trump atangarije ko yiteguriye kubonana n'umuyobozi mukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un bitarenze ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Uyu munsi Tillerson yari injamena muri Chad aho yabonanye na Perezida Idriss Deby. Nyuma yaho Tillerson yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gukura Chad ku rutonde rw'ibihugu Perezida Trump yashize ku rutonde yahagaritse mu byo gutanga amaviza mu kwezi kwa cumi guheze. Goldstein yasobanuye ko Chad yateye intambwe igaragara mu rwego rwo kugenzura cyane impapuro z'ingenzi no gusangira amakuru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'umutekano. Tillerson yavuye muri Chad na ko Murantunga aja ya Abuja muri Nigeria kuganira na Perezida Muhammad Buhari aza kubandanizaho ataha i Washington. Umwunganizi Steve Goldstein havuga ko Tillerson azoshika i Washington ejo mu gitondo kare akaca atangura inama zerekeye Korea ya Ruguru. Inama kandi yazoba ajemwo ni zerekeye ibiciro vy'urudandazwa rwinjira muri Amerika hamwe kandi no gutanga icegeranyo c'urugendo rwe muri Afrika imbere y'inama nshingamateka. Ahandi naho muri Nepal abategetsi batangaza ko indege yari ivuye Bangladesh yagize isanganya iriko iramanuka ku kibuga cy'indege i Kathmandu irasha abantu 40 bahasiga ubuzima. Ababibonye bavuga ko indege yagira hindagurika mu kirere ihindura urugendo rwayo hama ihava iramanuka ku butaka. Umuvugizi wa kompanyi y'iyo ndege akorera ku mugwa mukuru wa Bangladesh Dhaka avuga ko iyo ndege yari irimo abantu 71 muri bo hakaba harimo 4 bakorera iyo ndege. Rumvikana rero ko 40 bahasize ubuzima. Ayo ni amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Murakoze.
Urakoze Oriane. Makuru avuga mu karere umushikiranganje w'intwara yo hagati mu Burundi Pascal Barandagiye yazindutse asigurira abanyagihugu bo mu Kirundo ivyahinyanywe mwibwirizwa shingiro. Umuntu aretse ibibazo vyinshi vyabajijwe umushikiranganje Pascal Barandagiye yatangaje ko leta igiye gushiraho umugwi w'igihugu jejwe gukurikirana intererano y'amatora. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Imbere yo kwinjira mu idonido ry'ivyahinyanywe munteguro y'ibyizwa shingiro umushyiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabanje kwibutsa icyatumye leta yiyumvira iryo hinyanyugo.
Iribwizwa shingiro mu by'ukuri dufise uno munsi turakorera ko ni irifise ngaha ririmo ingingo nyinshi zasizwe n'ibihe zitajyanye n'ibihe bya none zigazijyanye cyane cyane n'ikiringo cy'intwaro afata kibanza cyumvikana ko zitagifise ikibanza ngaha muri ibyizwa shingiro. Ibyo byose bimu bituma ibyizwa shingiro bihinduka ikajyana n'ibihe tugezemo.
Abatanyuzwe bahawe ijambo ryo gusobanuza. Umunyagihugu abona ko icegera cy'umukuru w'igihugu gishobora kuba kidakenewe.
Sinumva rero uwo muntu urumva ko azoba kandi ari umuntu akomeye afise n'abandi bamufasha bashefu di kabine abasekretere none muri icyo gihe bo bazokora iki ko umengo nta kazi azoba afise. numva rero mengo nawe nuko nyene mwamaze kubinyanyura ntiyarakwiye kubaho kuko mengo nta kazi afise.
Barandagiye ati akazi gakwiye azoba gafise.
Ingingo y'ijana na 22 bavuze mu kurangura amabanga y'igihugu, umukuru w'igihugu yunganirwa n'icegera c'umukuru w'igihugu. Ufata kakonyene umwunganizi, umwunganizi w'umukuru w'igihugu, iryo banga ni rito.
Uyu nawe ntatomokerwa igituma integuro y'ibwirizwa shingiro idatomora ubwoko bw'icegera c'umukuru w'igihugu nkuko vyahora.
Nagomba mbaza kare ko bahora bavuga ngo umukuru w'igihugu mu kiregera ca mbere acava mu bwoko bw'itandukanye, ese ko umushikiranganje wa mbere azocava mu bwoko cyangwa umukuru w'igihugu cyane impaka duhinyanyuriye aho hantu? Murakoze.
N'uyu yaronse inyishu ivuga ko ubwoko bw'icegera c'umukuru w'igihugu udashobora kumenyekana mu gihe uzoba umukuru w'igihugu n'ubwoko bwiwe bitaramenyekana. Uyu mutware nawe abonako abazokwigisha gutora oya batohabwa ikibanza.
Ko mwavuze ngo hazoba mu kwezi ngo ntiharagera ngo hazoba ngo aboza kwigisha ngo oya canke ego, ko twumva meze bitumva ari ego turetse uwo muntu bibayifatanije n'ababakoroni two mu kibanza kugira ngo aze kwigisha oya je aho hantu hagiriye amakenga tugira amahoro.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ati kwigisha oya n'uburenganzira kuzoba yabisavye.
Uzoba yandikishije kwigisha oya akaba afise ivyemeza ko yiyandikishije ni kuri uramureka yigishe, uramureka yigishe. Niba abarundi ku by'ukuri batanyuzwe n'ihinduka bakagera aho bokumviriza uwo muntu muri leta tuzoba twarihenze, tuzoba dusaba ikigongwe abenegihugu.
Ibibazo bitari bike vyabajijwe ku iyandikwa ry'abazotora. Uyu yabajije ikibanza c'abazoba barahungutse mu matora.
Nagomba mbaze nk'uko tubizi yuko hari abarundi benshi bari hanze mu buhungiro, nk'uwuzo shobora kuba yarahungutse muri ico gihe ingene bashobora kumwandika agatora cyangwa ko atazoba yemerewe gutora? Murakoze.
Umushikiranganji Barandagiye avuga ko umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora watanze inyishu.
Umugwi seni watumenyesheje yuko mu bihugu bitandukanye kandi vyakiriye impunzi iyandikwa ryabaye, bisigura yuko utari muri za ngorane z'indwara canke zindi akaba yarashaka kwiyandikisha yari yandikishije.
Yasozereye asaba abarundi kubandanya baterera amatora yo mu 2020 acatangaza ko leta igiye gushiraho umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana izo ntererano.
Leta igomba gushiraho umugwi uzuyakurikirana ukanamenyesha kumwanya kumwanya aho iyo ntererano igeze, kubera bitekanijwe yuko amahera aronderwa amaze gukwira guterera bizoca bihagarikwa. Ubu rero muri seni bariko barabiharura bavuga yakenewe babihereze
igikorwa cyo gusigura ivyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro bigiye kubandaniriza mu mashure yisumbuye afise uburaro nk'uko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu abimenyeshe. Mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Mu rugendo arimwo muri Amerika na Canada, umwungere mukuru w'isengero Kristu rifise abayoboke batari bake mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi, Life Center Pastor Marc Kagisye yaragendeye abakristu ba hano i Washington DC mu mpera z'indwi. Yaganiriye na mugenzi wacu Oriane Nitangishaka aho yariko abonana n'abarundi bo mu karere ka Washington DC. Yatanguye mubwira intumbero y'urugendo rwiwe.
Ego, murakoze kuntumira no kumbaza ico kibazo. Ikintu ca mbere novuga nuko intumbero yacu igihe cyose iyo turi mu bihugu bitandukanye habi no canke mu zaburaya canke muri Afrika, bwa mbere na mbere intumbero aba ari iyo kuvuga ubutumwa, kuko ari ico gikorwa twahamagariwe. Kandi cane cane aho dushoboye gushika hashobora kuba hariho bene wacu b'Abarundi, nabo tukabashika ko tukabashikiriza ijambo ry'Imana, tukabatera intege, tugasubira kandi kubibutsa ibintu bimwe bimwe mu babisanze bigize ubuzima bwabo nk'abakristu.
No n'abarundi mwagendeye hano muri Washington murahamaze iminsi, abarundi b'abakristu cyane cyane mwasanze babayeho bate, igihugu baraciyumvira baragisengera?
Ikintu navuga nuko abarundi twagendeye hano aho twakoreye muri Washington by'ukuri twasanze bameze neza, ariko kandi kenshi ntituyobewe yuko abakristo ahantu hose baba bari atari no ngaha gusa, baragira ibihe bitandukanye mu buzima bwabo, bagira intambara bacamwo bahura nazo mu buzima bwabo. hama rero ugasanga iyo tuje tukabigisha ijambo ry'Imana rimwe rirabakosora handi rikabatera intege, ugasanga rero rimwe na rimwe harabusanga bameze neza ibintu byabo bimeze neza, harabusanga bakiriko baragwana n'ubuzima, harabusanga impinduka y'ubuzima iba itaboroheye. Rero intumbero rero muri uko guhanura dukoresheje ijambo ry'Imana turizera ko biheza bikabafasha, kandi n'igituma dukora izo ngendo nuko kenshi tuba dusanga byagiye bibafasha rimwe bakadutumira bikatobera ikimenyetso rero yuko hari ico bibamarira.
Hama kubijaye navyo n'ico kibazo kijaye no gusengera igihugu, nivyo yuko mu bisanzwe intumbero canke uruhara rw'umukristo wese abafise ibintu asengera ari isengera arasengera umuryango wiwe, ikiza rero gikurikira umuryango w'umuntu aba ari igihugu ciwe, igihugu avamo, igihugu camureze, kandi aho bari hose baba babazi nk'abarundi. Rero kugisengera baba bagisengera kuko baba bagifisemo imiryango, baba bagifisemo ivyabo, kandi ntibaba baragihevye gose. Ugacusanga rero ni igihugu baba biyumvira ko kandi biyumvira yuko bashobora gukoreramo, bashobora kudandarizamo, rero ntibashobora kuba batagisengera. Turanabatera intege rero kucimvira kugisengera no kutibagira iwabo.
Inyigisho mwabashikirije n'izihe muri iyi minsi mumaze nk'aha i Washington?
Nkunga i Washington hari inyigisho zitari nkeya twakoze ko zijanye n'uruhara rw'umukristo wese kubijanye no gukorera Imana, kuko abakristo bari mu bwami bw'Imana kandi ubwami bw'Imana burafise imigambi. Abakristo barahimirijwe kuvuga ubutumwa no gushinga intahe ico Yesu aba yarakoze mu buzima bwabo. Ikindi naco ne twahagaze ko cane ni kubijanye n'ingo, kuko usanga kenshi ingo muri rusange zihura n'ibibazo cane cane y'abantu bimutse bakaba bari hano bafise iyindi mico barimo, kandi ugasanga rimwe na rimwe n'iyi mico yo mu bihugu biteye imbere rimwe na rimwe irafise ibintu bimwe bimwe usanga byarasubira inyuma kubijaye n'imibereho y'ingo, kandi no kubera ubuzima bwo basaba byinshi. Rero iyo mpinduka y'ubuzima hari igihe usanga ari ikintu kiza kikatera intambamye mu buzima bw'ingo nyinshi. Rero harabayeho rero gufashanya kuri ico kintu no kwibutsanya ijambo ry'Imana rivuga, kuko ahanini ya twizera ku ijambo ry'Imana ari wo muco uri hejuru y'indi mico yose. Rero bigasaba yuko abantu bibutswa yuko batagomba kuza barafata ibara ry'imico giyo baroye, kuko umuntu arashobora kwimuka kenshi mu buzima, ariko siko uko twimuka ariko imibereho yacu nk'umuryango igomba guhinduka, ngene tubona indero y'abana, ingene umugabo n'umugore babanye, ica ijambo ry'Imana ribahibiriza. Ivyo byose rero ni ibintu twashoboye gukora ko no kwigisha ko kugira ngo twibutse abantu imico yacu ni ivyo twizera nibi.
Turagushimiye cyane kuvugana n'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe kuri ubu butumire. Imana ibahezage.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Impunzi z'abarundi zirenga 200,000 mu ndwi heze zaravuye mu ikambi Kamanyora mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zija i Bugarama mu karere ka Rusizi mu Rwanda. Izo mpunzi muri kigiheze mu ikambi y'agateganyo ya Nyarushishi. Mu kiganiro muri isanga cyo uyu munsi Frederic Nkundikije yagarutse ku kibazo cy'izo mpunzi maze aganira n'abatumire bari mu Nyandwi Dionys ari muri komite iserukira izo mpunzi. Ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye hamwe na Terence Ntahiraja umwunganizi w'umushikiranganji ajeje ntare yo hagati akaba kandi n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji. Reka dutangure dutega amatwi Dionys Nyandwi atubwire uko izo mpunzi zimerewe mu ikambi y'agateganyo zashikiyemwo ya Nyarushishi.
Zifashe neza, baratwakiriye, ariko baradufasha mu buzima bwa misi yose uko ngaha.
Murashaka kutubwira amajambo make ikintu catumye muva mu ikambi ya Kamanyora?
Avuye kubera hari twari dufise umutekano muke. Hari habaye amanama yo kugira batwice batumarire, hanyuma bashaka gusaba ubuhungiro mu Rwanda.
Abo bashaka kubica ni bande?
Bashaka kutwica imfore z'Abarundi kandi zimaze iminsi zikizura aho tuba bifatanyije n'abanyekongo barimo abapolisi n'abasoda.
Izo zari zavuye he mu Burundi?
Twazibonye muri Kongo tuzazagize zite.
Hari ikibazo n'amakuru avuga ko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu jejwe kwitaho impunzi yari ryabasabye ko mwokwiyandikisha, munaha kwiyandikisha, ayo makuru niyo?
Ya twese kwiyandikisha ubwo twari twarabwiyeho dufite amakenga ku buryo bwa biometri udahuye n'icyo twemera.
Ibyo mwemera ni ibihe mwebwe?
Twemera kwandikwa mu buryo busanzwe atari ubwa biometri.
Muri iki gihe kandi muhungiye mu gihugu cy'u Rwanda hariho impunzi z'abatutsi b'abanyekongo zirukanywe ku nguvu aho zari zahungiye ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu. Aho mwebwe ntimufite amakenga namwe ko bishobora kubashikira?
Twebwe byose katwacakira.
Mu Rwanda muzakwemera ko babandika ibiro HCR bibandika bikoresheje ubwo buryo mwanse?
Turacyabisaba, turarindiriye.
Reka namwe umushya ntahe Terence ntahiraje mutubwire impunzi z'Abarundi ziramaze ikiringo kirenga imyaka ibiri zibaho mu buzima bw'impunzi. Abantu bose bazi ko bugoye, turazi ko hari impunzi zimaze gutahuka, ariko ntawo kwirengagiza kwitiriye umurengera c'Abarundi bakigorewe hanze. Ikintu co bacarabaye ingora bahizi kuri leta y'u Burundi gushikaho idahumuriza abenegihugu ngo batahuke mu gihugu cabibarutse n'iki gituma izo mpunzi zose zitaratahuka? Muvuga ko hari amahoro mu Burundi n'iki?
Ego, murakoze cyane Frederic Nkundikije kubaza ikibazo cyiza cyane. Mwese murabizi yuko Burundi mu 2013 asiye byabaye ijya mbere Abarundi bahunga, tukagira ngo abantu bose bakatumbiriza. Mwaze ku Burundi bwagiye bahora n'amakuba aho intwaro z'igishinye zagenze nakurikirana na kudeta. Kuva uko byagiye birakurikirana ntabinda kubisubiramo, ibyo bikoze ati ntahunga hafi bashika ubwiyoni muri abo abarenga 2013 bakaba baramaze gutahuka aho ari gushika mu 2014. Ibyo ubundi rero hari ikindi kibazo cya politike, niho abari novuga bakeya bashoboye kuko ugereranije abari barahunze abo ari bake cyane nk'uko benshi biyumvira yuko umenga ubu ni bahunze abantu benshi. Hanyuma uti mbega none ko leta yavuze ati batahe, iyo ntamba mini izahe ni iki gituma badahumurizwa? Nagira kubwira yuko ihunga cyo mu 2015 ryarimo politike nyinshi, mwese murabizi ingene byagenze, mwarabikurikiranye se kurabigarukamo. Harabaye abanyapolitiki bamwe bamwe bifadikanije n'abahoze badukoroniza batashimye intwari ihari abantu bengere bayitembagaza mu Burundi. Ibyo kandi byigaragaje uhera migumu yatanguye ibyakurikiye ingene babwira abantu ko amasoseseka bakavuga ko bazohunga, wihweje ingene abantu bose bagomba kugenda bafata amapasiporo, umuntu ahunga anafata pasiporo kuko umwe yanubukiriye, wihweje ingene ababisi ya HCR mu Rwanda yaza ku rubibi akaguma ategeye apakira abatwara abantu batu bagiye muri voyage tutigeze tubibona, niko byagenze. Ni ukuvuga rero ryarihunga rifatanije na politiki idasanzwe zagomba berekana yuko nega mu Burundi igihugu byarayangaye abantu bose bahunga, ariko siko byagenze. Leta rero ntuvuge ngo ntabantu bariko barataha, reka sibe minsi gatoya ariko ratwumviriza yuko kuva mu 2016 gushika 2017 hatahuse abarenga 200,000. Ibyo ni ukuri kugaragara. Hanyuma kuva mu mwaka tuvugana gushika ku gihe cy'umunani z'ukwezi ntwari 2018 kuva mu kwezi kwa mbere gusa hamaze gutahuka 5,292. N'ubu tuvugana intumwa z'ubushikira ngaje turiko turavugira muri aka karere hagati mu gihugu n'ibyo tukundi gihugu baduze mu Maria mu gihugu gutegera bene wacu. Ni ukuvuga dufite urutonde hamaze kuza inshuro 10 kuva mu kwezi kwe kuva igihe cya 2025 kwezi kwa mbere uwo mwaka gushyira igihe cya 8 uwo mwaka nyine urumva kwa kabiri kwa gatatu hamaze kuza abo bantu bose ndakubariye barimo imiryango 1,500,000. Ni ukuvuga dufite porogaramu y'umwaka wose ntibyigeze bihagarara. Ni ukuri abifuza gutaha ni benshi, murazi ko itanzania yahuye ntiyandikishije abarenga 40,000. Sinoroheza ngo mvuge rero ngo hari ikintu kibuze. Turashimira rero abacu bariko baratahuka tugatera akamo n'ababa bari mu Rwanda cyangwa muri Kongo bifuza gutahuka muri Kongo bari batanguye ariko ntibariko baraza. Hanyuma rero tukabona yuko n'abandi baraha mu Rwanda n'abagenewe hoteli intambwe bakakuza batorotse kuko mu mwaka uri twakiye abarenga 300 bo mu ntara za Kirundo, Muyinga, Kayanza n'abandi bavuye imahama mugabo bakaza mu buryo bunyegeje batorotse kuko
ababyeyi
bemera bavuye ibikambi y'imahama.
Ababyeyi
abandi bimeze neza, twasaba ko amareta abahaye indaro yo byorosha kugira ngo bose bifuza gutaha bose batahuke.
Ababyeyi basigaye mu Burundi batandukanye n'abandi bavyeyi bakurikiye Zebia barasaba ko abana babo botahuka bakaja mu mashure. Ikintu leta y'u Burundi ikwirakora kugira ngo ifashe muri ico gikorwa n'iki?
Murakoze cyane kuba icyo kibazo ubwamera gukora kubeshuza amakuru y'uwo mwene wacu ari hariya mu kambi y'impunzi mu Rwanda nyamba Nyarushishi avuze yuko hari abarundi bagiye muri Kongo ngo kugira amanama yo kubatera mbega imwe barondera kwika barundi abantu bahunze cyane nibaza yuko iyo ari imvugo ya politiki yateguwe muravye ku message yigeze kuri rwanda hagati y'izo mpunzi nyine za Zebiya n'abasirikare ba Kongo n'abantu bagapfa iryo sara feshwa rumuri muravye ko byabaye cyane nagisi ntibaza ingena abantu bituko basenga imana bemera imana bokoriza ubingubu cyo kugwana nabantu muravye kujya mu gihe yuko ataburongozi butava ku mana ninde muri Kongo hari uburongozi kuko bavuga ko arabakirisu ahangira mvuga nk'umukirisu sinzi ko abayisilamu bashobora kuba bagizira gutyo nyene biranditse haba mu gitabo kirana cya katolika cyangwa cya aporoti biranditswe yuko ataburongozi butava ku mana none abo bantu bakeneye ubwo burongozi kandi bemerera iri muri yingiza by'Imana ije bintu byameze gute nta barundi bakeneye gusesa ayo maraso bikuri abantu bafite ibibazo nibayivuge narafite kugariza amategeko agenga igihugu barimo agenga hasere ubu bagiye mu Rwanda none mu Rwanda niwe wabonye hari igihugu kitubahiriza amategeko abo bantu rero basaba yuko leta yo kwishyura abana bagataha burya abana bari mu bibazo saba barimo abo kwaje bijya gusa burya na ziriya zindi mpunzi mu guhunga hari abagenda batwaranya abana b'abandi burya ni ku bimeze
yego namwe ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye ikintu mwibaza ko cokorwa kugira ngo abarundi bari mu buhungiro batahuke n'iki
nibaza yuko ikibazo mabaje ubwa mbere cy'aba bantu bahunze Kongo bagahungira mu Rwanda kera bari bahunze Burundi icyo kibazo kirahambaye cyane rwose kuko mu kindi bavuga ngo nta utinya ishyamba atinya icyo bari huyemo abo bantu rero bahunze igihugu umbure barazi i Burundi barazi bose icyo bahunze ahantu bavuga ko bahunga ahantu cy'ubusinde kino bijya kureyo cyane mugabe ikibabaje ubu nuko naho bahungiye basanze badatekaniwe nibo babizi igituma badatekaniwe kandi nikubumviriza uko nibaza jewe nk'abarundi abarundi leta ishinzwe kugishinzwe n'abarundi bari mu gihugu nikubumvira rero kugira ngo bategere icyo kintu bahunze basubire gushyira umutima hamwe nibashyira umutima hamwe bavugane neza gutahuka ko byazi neza ko gutahuka i Burundi mugabo batarahumura biragoye ikibazo gihambaye cya leta rero y'u Burundi ariyo nyine abo bantu ni uko yogereza gutegera icyatumye bagwa igihumura niyo bahungiye naho bagashobora guhunga ubwa kabiri ikibazo gihambaye nibaza yuko twokwitaho hanyuma leta ya Congo kiravuga kuri ivyo bintu onu twarumvise ko babafashije kurengana abasirikare bari mu MONUSCO Rwanda rurabakira kuko bari bahunze wakiriye impunzi izo nibaza yuko rero leta y'u Burundi yo kwitaho cyane igituma abo bantu baguma bangara kandi ari bene gihugu bakabumviriza bagahumura nibahumura barabingiye bataha i Burundi basubiye mu zabo ikibazo cy'abana bahunganye nabo ntigishobora kuronka inzu conyene hatabaye ikibazo cy'impunzi zose bari kumwe ababyeyi babo bagize guhunga bari kumwe bagata abandi Burundi none ninde yosaba ngo abana bagiye bavuye i Kongo bashike barondera amashuri i Burundi kandi umutima utaratuza hamwe n'ababyeyi ikibazo gihambaye nibaza ko leta y'u Burundi leta ya Kongo yabakiriye azumva nihirira byiteze bo kwihweza hamwe n'abashinzwe impunzi ingene abantu bahumura bagasubira kwiyumvira yuko bogira umutekano iwabo mu gihugu niho badashobora gutaha honyine
mu kurindira icyo gihe cyo gutaha hari ikindi kibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abo barundi bari Kamanyola badashaka kwiyandikisha hakoreshejwe uburyo bwa biometrike murafise murashaka kugira icyo muvuze kuri icyo kibazo cyo kutiyandikisha
uko navyo muramba barasi mberutse cyane iminsi myinshi Burundi nagiye kera gukorera handi muri ibyo bibazo nyene ariko abo bantu kibazo bafise icyo biometrike ikibazo bafise nuko bahumura mutima kumbure hari icyo bikanga muri icyo kuko sinzi gutuma bavuye n'ingene bavuye i Burundi icyo bikanga muri aya biometrike bo kivuga nibabumvirize bababazi icyo bahungamo kuko amaze imyaka hafi irenga ibiri babazi banditswe ukuntu ni kuko icyo cy'ubuhinga bushasha cyabateye ubwoba uwo begera buhororo naho nyine bubabwira igituma kibateye ubwoba kuko uko nibuka mu minsi iheze abashika hafi 40 muri bo barishwe n'abasirikare b'i Kongo icyo kibazo n'ubundi cyaronka inyishu hacari ankete ya ONU sinzi ko leta zigira ankete z'iwacu mugabo icatumye bahuwa batagisiguye bo nyene kandi mubandikaga bagatuye mutima hamwe nta kibazo kibazo z'inyocishura.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'America turi kumwe na Jean Bosco. Mwiriwe neza?
Muraho muraho twe ni mu gitondo.
Yego muri hehe Jean Bosco?
Muri America muri South Carolina.
Yego zina gikirundi ninde?
Bwenge Jean Bosco.
Bwenge duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Ni cyumviro.
Yego
abo bantu bo mu businde niho mvuka. Bamwe ni ba marume abari babyaranje. Je numva ibyo bitwaza bidafise ishingiro kuko ntiwovuga ko urimo uraharanira ibintu byisenga ukajya guhangana ukoresheje ibintu by'ibibando ibintu by'inkoho. Ica kabiri muravye uBurundi ibihe byari bwari burimwo abantu bagahurira kumuhana kandi aho mu businde hari hagashuri bategeza guhurira ko ka Ekleziya Katolika ariko bagashima guhurira mu mihana. Hari habava muri Kongo abavi Bujumbura abava mu Rwanda bose bagahurira ku gasozi kandi hari hisengero. Je numva yuko ibyo leta y'u Burundi yakoze atakibi cyabo huko marabe yuko batabarimo barakoreshwa n'amashetani. Je nico cyumvira cyane.
Murakoze Bwenge Jean Bosco Ricard.
Kandi no mu Rwanda bagiye ntibazoja kuza barahurira mu mihana y'abantu kandi hari hamasengero kizobyemere cyanke Ekleziya Katolika biyitirira izobyemera. Tugira Imana.
Murakoze Bwenge Jean Bosco reka duhe ijambo Dionise Nyandwi yagira icyavuze ko byo mushikirije.
Uyu Bwenge Jean Bosco birumvikana kumenga ari kure yo mu businde ariko icyo novuga nuko ni Fatima bikiramaye yahagaze ku Gisaka hejuru atanga ubutumwa bwiwe ubusinde bikiramaye yabonekeye umwana w'umwigeme w'imyaka 4 kuva mu 90 umwana havarakura hava haboneka agasozi kari impande y'imuhiri wabo niho ubutumwa bwabera kandi ntangore zigeze ziba ingore zigiye kwaduka ejo bundi aho batanguye gutoteza abantu kubafunga cyane biteye ubwoba kubakubita kohereza kwica kurasa gutuza mu mihana abantu bagahungira ahandi hantu aho niho hadutse ingorane naye handi ho twebwe ugusenga kwacu nta kintu na kimwe konona nta muntu gusa uno munsi azotwidugira kiretse udufitiye akajirya nyene ngo twamwononere mu kubyo amasengesho yacu.
Igomereka duhe n'ijambo mushena Terence Ntahiraje agice avuze ko byashikirijwe na Bwenge Jean Bosco akanya gatoye cyane rwose umuntu umwe
murakoze ibyo bintu urumva nakomeje makuru ko bitoroshe nawe urabyumva. Wale cyo bita la foi ishobora kuvuga ukwizera cyangwa no gisigura n'ibintu kwemera ikintu utabona ukashyiramo ukwizera kwawe kuri ico kintu ariko kuri biragoye mugabo iyo umuntu agomba kugira idini cyangwa ishengero hari amategeko by'ukuri. Aha rero nagira ndabwire yuko nk'uko iyo muri Amerika yabivuze mu kuri ndi yabeshe naho muri Kongo yaziko bahanganye naho mu avuga ko abantu bapfuye ni kibazo nta muntu yitiriye Imana aza guhanana n'inzego za leta cyangwa z'umutekano agomba gukoresha ingufu muri iyi cyangwa ibiriya mu isanzwe ntibibaho umuntu abasenga Imana. Hanyuma nyakubahaga Mariyeri yavuze ati hariho n'umupasi yagihezagiye erega amashengero nyine amamwe mu gusambuka umupasi arashobora guta umurongo akajya mu byo bati aya mategeko y'izacu ntibijyanye ubu arashobora kumukuramo akajyana nawe naho rero niba byarabaye mu gihe Ekleziya Katolika yabonye yuko ibyo bintu icuge n'imikorere y'iryo dini abo bagomba kugira rishasha n'uburenganzira bwabo reka ntitwabyasha mugabo bahagira ibintu bitunganije mugabo batitira irindi dini bakagira iryabo bagasenga mu burenganzira ibisigaye abarundi bose bahunga twifuza ko bataha.
Ambassadeur Gamaliel Ndaruzani kuvyashikirijwe na Bwenge Jean Bosco mukanya gato cyane rwose namwe umuntu umwe
kibazo mbona gihambaye nuko tugomba kwishyura icyo kibazo twebwe ntidushobora kukishyura kuko ntidufite ubwo bubasha. Abo bantu basenga rero turafise abantu bize cyane ibyo gusenga i Burundi mu madini yose ngira bahanuje abo bantu boshyira mu gaciro bakiyumvira ingene bishyura icyo kibazo cyo gusenga bakabwira leta ingene yo kuyigenza kugira amahoro ntahungabane. Nzi ko byabaye ariko nibaza ko inyishu yingene basenga itokoga ubwa mbere na leta leta yohanuza amakuru b'amadini ifite mu gihugu bakihweza ibyo bintu.
Radio Ijwi ry'Amerika nshuti mwese rero mwako mukurikirana ibiganiro tuba tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye tubone yakanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro tuba tubafitiye kuri isa tubashimira kuba mwa duteze amatwi tubifuriza umugoroba mwiza mubandanya kumviza ibiganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.